Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Aloys Bigirimana, radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi nayo mu Rwanda. Dusamiranira kuri FM 104 n'ibice 3.
Bahuye n'umuhuza mukuru Perezida Yoweri Kaguta Museveni arongoza Uganda, hanyuma ukabuza yuko nkuko nabivuze ariko arafasha mu biganiro by'i Burundi. Turaganira ingene ibiganiro ahubwo bubandanye n'ingoga.
Uyu ni Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye u Burundi, ahavuga ku mubonano bagiranye n'umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Museveni ejo ku munsi wa kabiri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi ni mu kanya. Duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwebwe mwese mutwumviriza. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse uburenganzira bwa Ida Sawyer bwo gusubira gukorera ku butaka bwa Kongo. Ida asanzwe akorera muri Kongo kuva mu mwaka w'2008 nk'umushakashatsi mu bijyanye n'agateka kazina muntu ishyirahamwe ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryatangaje ko ibiro bijejwe urujya n'uruza rw'abantu ku mupaka byahagaritse giturumbuka ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi. Impapuro zemerera Sawyer kubandanya akorera ku butaka bwa Congo. Sawyer akaba inyuma yaho ageragereje gusaba izindi mpapuro, yaciye ahabwa ikiringo cy'amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bwa Congo ataye n'isiguro ahawe. Ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko kandi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze w'2015 Leta ya Congo yahohoteye abo bose biboneka ko badashyigikiye icyiyumviro cy'uko Perezida Joseph Kabila yorenza ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro. Abategetsi bakuru mu gihugu bavuga ko ayo matora ategekanijwe kuba mu mpera z'uyu mwaka turimo ashobora kutaba biturutse ku ngorane z'ibikoresho n'amafaranga. Mu gihugu cya Libya, ubujye ibitero by'indege z'ingwano bibandanya bishobora kuba ari intango y'ishaka rikomeye ryo kugwanya umugwi w'abihebye ya Leta ya Kiyisilamu umaze iminsi ugerageza gufata icyicaro mu karere ka Afurika y'uburaruko. Umutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashimye kwivuga izina, yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko z'abasirikare bakomeye ba Amerika nabo nyene bari muri ako karere gufasha muri icyo gikorwa. Igisirikare cya Amerika kiramaze kugira ibitero by'indege bishika kuri 28 ku bagwanyi ba Leta ya Kiyisilamu. Mu rwego rw'ibitero byatanguye itariki ya mbere y'ukwezi k'8 bisabwe na Leta ya Libya, ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubutaliyano biramaze navyo nyene gufasha Libya muri iyo ntambara. Ariko ibyo bihugu ntivyemeza ko bizobandanya gufasha Libya ugo rugamba. Umutegetsi muri Leta y'Ubwongereza yabwiye Ijwi rya Amerika ko biteguye gufasha, ariko ko Leta nshasha ya Libya atacira abasaba kubijyanye n'iyo mfashanyo. Ubutegetsi bw'igihugu cy'Ubudagi bwafashe umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi wa Leta ya Kiyisilamu yagirwa kuba afise uruhara mu kumudugararo wabaye mu rukino rwo gutanguza inkino z'umupira w'amaguru. Abategetsi bo mu karere k'Ubuseruko bavuga ko uwo mugabo yafashwe ku munsi wa gatanu, ariko ko atankuru zihagije bafise zerekeye iby'uwo mudugararo wari wateguwe. Uwo mugabo aturuka muri Siriya akaba ari impunzi. Mu kwezi guheze igihugu cy'Ubudagi carabereyemo ibitero bibiri by'abiyahuzi, abantu batari bake barahakomerekera. Ubutegetsi bw'Ubudagi buriteguye ari hamwe hari igitero coba giteguwe mu rukino rwo kugurura inkino z'umupira w'amaguru aho mu Budagi tariki 26 z'uku kwezi k'8. Donald Trump, umukandida w'abarepublikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaneguye yivuye inyuma abanywanyi b'umugambwe wiwe bavuga ko batamushigikiye. abo nabo ni nk'umukenguzi amateka wo muri leta ya Maine Susan Collins hamwe n'abandi bategetsi batari bake baturuka mu gambwe w'abarepublikani bahoze bakora mu by'umutekano mu bijyanye no mu bijyanye n'imigenderanire n'ayandi makungu ni nyuma yaho kandi hasoke ibindi biharuro byerekana ko umukandida w'abademokrate Hillary Clinton atera z'imbere cyane ya Donald Trump Ibiharuro byasohotse kuri wa kabiri byerekana ko Hillary Clinton azimbere ibice 51 ku ijana kuri 41 ku ijana bya Donald Trump. Umukenguzi amateka Susan Collins avuga ari mu bavuga ko badashigikiye umukandida wabo yabwiye ikinyamakuru Washington Post ko Donald Trump atamuco wa Republikani werekeye uburongozi bushira hamwe abantu afise. Collins avuga kandi ko Trump atagira ugutekana muri we ningendo ikenewe kugira abo umukuru w'igihugu Colin akavuga ko ahubwo Trump ahitamo gusuzugura no gutuma urutoke abantu kubijyanye n'amadini canke ubwoko bwabo abategetsi bo muri leta ya Texas mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika batangaje ko hari umwana w'uruhinja yapfuye akivuka bitewe nuko nyina wiwe yagendeye igisagara ca El Salvador kiri muri Amerika yo hagati yiwungenze azazanye umugera wa zika kuri uyu wa gatanu niho ivyigwa byo kwa muganga byemeza ko uwo mwana yahitanywe n'umugera wa zika abaganga muri leta ya Texas bavuga ko atawundi muntu barabona ko ivyo bimenyetso muri leta ya Florida mu manuko bushira ubuseruko bwa Amerika umugera wa zika urateye uruhagarara bivuye ko hari abantu bane bikezwe kuba bawutewe n'imibu abo bantu bane bose bakaba baba mu karere katarenga ibirometero bibiri Hillary Clinton umukandida w'abademokrate yaratangaje igice yagendereye igisagara cha Miami ku munsi wa kabiri mu nama nshinga amateka
yaramakuru yo hirya no hino imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internete radio yacu voa.com kuri Facebook mudusanga kuri VOA radio yacu makuru yo mu karere cyahere kuyavugwa mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni asanzwe ari nawe muhuza mu biganiro by'abarundi yarabonanye n'abahoza arabakuru b'igihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa kabiri perezida Sylvestre Ntibantunganya aratubwira ibyo baganiriye yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
oya nkuko nyene wayibonye kuri yo twituvuze twahuye n'umuhuza mukuru wa gusa Museveni yarangije cha Uganda hanyuma ukabuze yuko nkuko nabivuze ariko arafasha mu biganiro by'u Burundi n'utuganira ingene ibiganiro ahubwo byobandanya n'ingoga nkuko yivuze nabo nyene ibiganiro rero twaganiye neza
murasha kutubwira ingingo mwoba mwafashe ikaza hafatiwe z'ukuntu ivyo biganiro vyogenda neza turazi ko hari ibiganiro vyabaye inshuro zibiri ariko amatwi yadusumira nta kintu kinini cyane rwose cavuyemo ikintu mwapfunditse mubona ko ivyo biganiro bizotuma bitera imbere niki
twebwe turabarongoye igihugu nta ngingo tuzadupfundika kuko mu baganira twebwe harimo n'abandi baganira icyo twivuza gusa nuko ibiganiro nkuko byanye bifashe u Burundi n'ubu abarundi biraba bo byijukira kugira ngo bigende bitera imbere
igihe mwagira ibiganiro mu ndwi ziheze ivyo biganiro ntivyatembere cyane rwose hari ikintu mwamwayaze co wacemeza ko ibiganiro bizojimbere gatoya
oyangira icyo umuntu yoshimikira kuri nakubwiye nyene yuko ibiganiro ariyo nzira nziza yoshobora gufasha u Burundi kogorora neza atangurane nyinshi zigiyemo
ariko murazi ko ivyo biganiro birimo inzitizi nyinshi inzitizi mwamwadomye ku rutoke n'izihe zova mu nzira gute
nta nzitizi zoza ziza ku biganiro wese ahamvuga icyumviro ciwanje namivuga kuva kera wese iyo kweza ku biganiro hari ico bimutwara yoba ariko arihenda ahubwo ibiganiro birafasha mbere nashaka kukubwira yuko hari n'urwandiko miro gusohora kuri site yanje yitwa ntiba.com trate wogenda ukayisoma ukabona neza icyo je niyumvira kuri ibyo
mu majambo make mwimvira ko inyishu z'ibibazo biri mu Burundi zotorega umuti gute
zotorega inyishu kugene bifatiye kugene abarongozi bose haba abarongozi mu nzego za leta abarongozi mu nzego zivuga yuko zitavuga rumwe na leta bogenda buguruye imitima kugira bamenye yuko kuganira ari byiza noneho n'imana nyine yarayitivugiye ati ahantu babiri cyangwa batatu bakoraniye na Joyimana abari hondi
hari abarundi batari baki bavuga ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kuba koko ariko bakabanegura ukuntu kenshi na kenshi abanyapolitike bita ku banyamahanga cyane gose bakaba bavuga ko amaherezo ari mu nzu ivyo biganiro bizobera hagati y'abarundi kwabo abari bo bazi kandi ingwane bafise aho muvuga kwiye
n'abarundi nyene basokuruka natwe turavyemera baracyumva ni bati kicurugo karuva imbere buriya twaraganiriye muri ya myaka iheze iyo tuba twagenda twese twubahiriza ingingo twari twashyizeho ku masezerano y'Arusha ndibaza ko izo ngorane zose atahodoba kandi ngira ngo kuri ubu tuza turazibutsa kugira ngo bitume umwe wese agira ati mbega akigoro nogira n'akahe kugira ngo koko iyo migani ako karanga kacu k'Abarundi kongera gasubire karonge akanovera cyose tujye tubereza hagati yacu buriya ni umuryango iyo ntigenda gutaka abashinga ntahe nuko mu muryango biba byanse ngo ndibaza abantu bagize ati tuganire neza tuganire imitima yuguruye ibintu bishobora kuronka ibibazo bishobora kuronka inyishu nkuko nabivugira
ivyo biganire ariko ntibizoba ari amagaburanyama nkuko abatabishyigikiye bavuga
ugarutse ku kibazo bambaza disi yose kandi icyo kibazo kiciza ko iyo umuntu ashaka kwiganira n'idaje agenda kuvuga jewe se amagaburanyama andadushinga ndadushinga no ku murundi wese yobaho mu mahoro mutekano ndadushinga nuko demokarasi hari abantu benshi batiriye mu Burundi tanguriye kumera ko mu kuri gihugu wa mbere bari bitoreye miliki yo ndadaye n'abandi bari bafatanije tukaja no ku bandi barundi batiriye mu ntambara baharanira yuko two bigaruka ko tukana abandi barundi bapfuye muri ubwo buryo bagira bati demokarasi yongere ishimizi mu Burundi twobishikako
ku byo mwayaze mwa umuhuza yo yabwiye gihe afite umugambi gutuma ko ibindi biganiro bihuza abarundi
urumva icyo kandi cyo kibaza cewe ngira ni bo kibaza ahubwo nyine ubwabo je gusa ikitwaje ishinga twebwe nuko koko abantu bose ibiganiro bya mu Burundi bokijukira babijukiye abantu bose bakabona batangorane ndibaza yuko n'ejo cyo bitangura
ntiyabakiriye agace rero
urumva nakwishuye aho sinshaka kugaruka kuri nyinshi naguhaye nongiye kwivuguruta
president Sylvestre Ntibantunganye yahoze arongoye Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze cyane
mu Burundi kandi abajejwe umutekano n'abashinzwe kubahiriza gateka ka muntu ejo ku munsi wa kabiri bari bagiye muramvya kuraba ikiziga gikekwa kuba ari cy'umumenyesha makuru Jean Bigirimana bakaba baranabonye ikindi kiziga kigira kabiri inkuru dushikirizwa na Eloge Wirika neza yavuganye kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri na mugenzi wacu Edir Rwema
Eloge abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu bagombaga kujya ahabonetse ikiziga cy'umuntu bikekwa ko ashobora kuba ari umunyamakuru Jean Bigirimana nkuko twari twabibwiwe ku munsi wejo n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwashu bwana Antoine Kaburahe bari basabye ababishinzwe kugerageza gukura uwo murambo mu mazi kugira ngo bamenye niba ari umunyamakuru Jean Bigirimana cyangwa se ari uwundi muntu niki cyatumye uwo murambo udakurwa mu mazi Loge
ego ikinyamakuru iwacu niko cyari cyasabye ko arigejwe bagenda gukura icyo kiziga muri ayo mazi kugira ngo barabe by'ukuri ko ari umenyesha makuru cyangwa ari uwundi muntu kuko cyagira kiti abo uwundi muntu cyangwa uwo nuko ari kiremwa muntu abiyo bategerezwa kumenya ibyamushikiye uwo munsi rero ni ukuvuga ababigejwe bagiye ariko bahashyitse mu masaha y'inyuma ya saa sita kuko inzego zitandukanye kugira ngo zibanze kwegerana hari abava i Bujumbura harimo n'abamenyeshamakuru hari abari baje bavuye Gitega kuko nk'abo mu gihugu wigenga urirejo agace k'akazi na muntu n'ibyahashi bari mu mwiherero i Gitega hakaba n'abandi bo mu bisata bitandukanye babanje no kwiga uburyo bw'abantu ingene icyo botwara n'icyo bakoresha mu nyuma rero baheza bajyayo inyuma ya saa sita kuko hari n'ahantu hagoye kuja mu mitumba icyabonetse ni uko uyu munsi bitakunda kuko uburyo butari bukwiye cyane cyane bw'ibikoresho n'igipolisi zije gutabara cyo ngahe muramza bakaba ejo bagiye gukorana n'ishyirahamwe kuba rwize nk'uko babivuze kugira ngo barabe ingene bakurayo ibyo biziga ni ukuvuga ko abategetsi bitabiriye akanwa batewe n'ikinyamakuru iwacu baheza baja gusubira kuraba kuko no ku munsi wa gatandatu bari bagiye kuraba ariko ntibabibona ni ukuvuga ko akamo batewe n'ikinyamakuru wacu abategetse mu nzego zitandukanye bakitabiriye.
Urakoze cyane Eloge Wilika neza, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru, numara kuyitoza neza uzayitugezaho ku munsi wejo.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Mu Rwanda ifungwa ry'ibimesha makuru rimaze iminsi rivurwa ndetse no gucumbagira kwa bimwe bitewe na mikoro make adatuma babona ico guhemba abamenyesha makuru birahangayikishije abakora uyo mwuga. Kuri bamwe basigaye bawufata nk'utabaha icizere cy'ejo hazoza. Inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Mu minsi ishize bumvikanye mu bitangazamakuru ifungwa rya radio KFM y'abanyakenya. Iyi radio yari imaze imyaka igera kuri 5 ikorera mu Rwanda. Iyi radio yari imaze kugira abakunzi benshi ndetse ifite n'abanyamakuru babigize umwuga. Mu Rwanda ikinyamakuru cyahagaritse ibiganiro byacyo ndetse na gahunda y'amakuru yavuyeho. Iyi radio yafunze ikurikiye televiziyo ebyiri zafunze zitaramara imyaka ibiri zivutse, Yego TV ndetse na televiziyo Exalto. Ibitangazamakuru byafunze byaje bikurikira ibitari bike byandika ariko byo bigenda bifunga umunsi ku munsi bitewe nuko itangazamakuru rikorera mu mpapuro ryasimbuwe n'irikorera kuri internet. Abakora uyu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane ryandika bemeza ko muri iki gihe umwuga w'itangazamakuru utakibaye ikizire cyo kubaho. Uyu ni Kazimika Yumba, umunyamakuru wandi kumaze imyaka irenga 20 mu mwuga.
Itangazamakuru rira ahantu hakomeye cyane. Reka duhere nk'umunyamakuru byandika. Umunyamakuru byandika rwose urabona hari ibintu byinshi birisimbuwe nk'ibyo kuri internet. Ugasanga ibinyamakuru kujya mu icapiro birahenze. None ko gurishya amakuru cya 500-600 kandi atazi yuko umwana ari buriye ku manywa ukabona ntabwo byoroshye rwose. Tujya mu icapiro rero tukagurisha amafaranga ari hasi yaba tubataye mu icapiro. Publicity zitabonetse ni igihombo. Iyo tumbona ibinyamakuru byinshi bitagisohoka. Amaradiyo nayo n'amateleviziyo ni ibintu bihenze cyane. Ibyo ni ukuri ko Imana kumvuga hari ibifunga ntabwo bintangaza. Kandi urabona yari menshi, isoko ni rimwe, amikoro ntayo ngayo adahagije cyane.
Abantu banyuranye bagerageza gusobanura iki kibazo, benshi bahuriza ku kibazo cy'isoko rito rigaragara ku bitangazamakuru byinshi biri mu Rwanda ariko bikarwanira amafaranga make. Bwana Emmanuel Mugisha ayobora urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura.
Ariko byanye n'isoko bakoreramo bishobora kuba ari byinshi. Nubwo ngo dufite isoko rya miliyari 2 mu itangazamakuru, izo miliyari 2 ziba distributed gute? RBI zikeneyeho, contacts zikeneyeho, flash zikeneyeho. Ari nayo mpamvu kenshi turimo kugenda tujya inama tukavuga tuti nta kuntu habaho guhuza imbaraga. Aho kugira ngo mutatanye imbaraga mukaba ijwi rimwe rishobora noneho kuba rya kwa mashinga iyo market no ihari.
Abanyamakuru bagenda bava mu mwuga cyangwa se bikaba bigaragara ko uyu mwuga utakibatunze, bashinja leta kubita kibaha amatangazo yo kwamamaza. Ibi bikaba ari byo byatumye abenshi basigaye barahinduye akazi.
Mbere twabonaga ministere zaraduhagaza publicite ibigo bya leta nka Zariyamu za statistike, hanyuma hagira igihe bafunga kuduha za publicite kubera impamvu twumvise ngo ibinyamakuru byigenga ngo byandika ubuyobozi tangira kubinyuza mu masoko. Twasanze yuko ari nk'ahantu twaherekeza ibindi bitangazamakuru bya leta. Twatanga ibisabwa kugira ngo tubone za publicite, ugasanga n'ibirya binyamakuru byonyine nibyo bihabwa isoko. Ingaruka twasanze ari uko tutakomeza twandika tugacika intege ibyo binyamakuru bya leta akari byo bikomeza byandika.
Gana Gerard Mbanda ushinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ku murongo we wa telefone igendanwa yavuze ko mu Rwanda ibinyamakuru binanirwa gukora hari niba byatewe n'uko banyirabyo babize nabiso. Uyu muyobozi avuga ko sibye Radio KFM yahinduye imikorere ataramenye ibindi bitangazamakuru byafunze kuko bitigeze byandika mu buryo buzwi ngo bivuge ko bihagaritse akazi. Abanyamakuru baganiye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko nubwo hari ibitangazamakuru byinshi bikigerageza gukora ariko nanone hari ibigenda bigaragaza intege nke ku buryo nabyo bishobora kutazamara igihe kinini bigikora mu Rwanda. Batanze urugero nk'ibinyamakuru bishobora kugenda bimara amezi abiri atatu bitarahemba abanyamakuru mu Rwanda. Imibare itangazwa n'abashinzwe itangazamakuru iragaragaza ko mu Rwanda habarirwa televiziyo zirenga 8, radio zigenga cyangwa n'iza leta zirenga 20, ibinyamakuru bikorera kuri murandasi birenga 80 n'ibyandika bisohoka rimwe na rimwe bigera kuri 50. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Americana.
Mwaramutse neza, abakandida b'amashyaka abiri ya mbere akomeye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hillary Clinton w'abademokrat na Donald Trump w'abarepublikani bamaze iminsi baterana amagambo ku kibazo cyo gukoresha intwaro kirimbuzi bomba atomic mu rurimi rw'Igifaransa. Umwe ababwira undi ko adafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu bityo ko adakwiye urufunguzo rw'intwaro kirimbuzi. Ese ubundi perezida afite ububasha busesuye bwo gukoresha intwaro kirimbuzi? Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Americana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bya mbere by'ibihangange ku isi bitunze intwaro kirimbuzi nyinshi kandi zikomeye. Mu bwinshi ziragera kuri 925, naho mu ngufu zikubye ubukana bwa bomba atomike ya Hiroshima inshuro 17,000, nk'uko umuhanga Hans Christensen abivuga. Hans Christensen ni umuyobozi w'ikigo cyigenga cyitwa Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists kiri hano i Washington. Bomba atomike ya Hiroshima ni ya bombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1945 Hiroshima mu Buyapani. Iyo bombe yari ifite ingufu za kiloton 15. Ikimara kugwa muri ako kanya gato cyane yahitanye abantu barenga 70,000. Bibiri bya gatatu by'amazu y'umujyi wa Hiroshima yose yahise asibangana ku ikarita y'isi. Niyo ntwaro kirimbuzi yakoreshejwe bwa mbere mu ntambara mu mateka y'isi. Ni perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero watanze itegeko ryo kuyirasa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu niwe wenyine rukumbi ufite ubwo bubasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi. Ashobora kubukoresha igihe icyo ari cyo cyose igihugu cyaba kigabweho igitero gikoresheje intwaro kirimbuzi cyangwa se kidatewe. Nk'uko Franklin Miller abisobanura, nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kuburizamo icyemezo nk'iki cy'umukuru w'igihugu. Franklin Miller ni umuhanga mu birebana n'ibya nuclear. Yabaye umujyanama wabyo muri Minisiteri y'Ingabo na Presidency White House imyaka 31. Ashimangira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Americana. Nubwo perezida ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi, nyamara hari igihe amategeko ye ashobora kutubahirizwa neza nk'uko abishaka. Urugero, mu 1974, President Richard Nixon yaranywaga cyane, abajyanama n'abandi bategetsi bakorana nawe bagahora bafite impungenge z'uko yakora amakosa akomeye. Ni muri urwo rwego uwari minisitiri w'ingabo ze James Schlesinger yatanze amabwiriza mu basirikari ko president aramutse abahaye amategeko yihutirwa, by'umwihariko mu birebana no gukoresha intwaro kirimbuzi, bagomba kubanza gutegereza icyemezo cye bwite cyangwa se icyemezo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Henry Kissinger. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko icyemezo cya Minisitiri Schlesinger gishobora kwitwa kwigomeka mu rwego rw'amategeko ya gisirikare. Nyamara nta muntu n'umwe wigeze amwamagana. Nta nubwo Minisitiri Schlesinger yigeze abihanirwa. Byatumye Eric Schlosser wanditse igitabo cyitwa Command and Control yibaza umuntu nyakuri wategekaga Amerika mu 1974. Ariko akongeraho ati witegereje neza nicyo cyemezo cyari gikwiye icyo gihe. Naho William Perry wabaye Minisitiri w'Ingabo wa President Bill Clinton ati gutanga itegeko ryo gukoresha intwaro kirimbuzi si ibintu byoroshye kandi byo gukinisha, mu gihe mugaye gato cyane umutegetsi agomba gufata icyemezo gifite ingaruka z'urupfu ku isi yose. Inshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Radio ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya turasoze igice ca mbere cibiganiro byacu. Ariko imbere yaho duha kanyaro zine munezero atubwire muri make amakuru rijya nino ku isi yadushikirije.
Muncha make amakuru rijya nino ku isi avugwa leta ya Republika iharanira demokrasi ya Kongo yahagaritse uburenganzira bwa Ida Sawyer bwo gusubira gukorera ku butaka bwa Kongo. Ida asanzwe yarasanzwe akorera muri Kongo kuva mu mwaka w'2008 nk'umushakashatsi mu bijyanye n'agateka kazina muntu. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze w'2015 leta ya Kongo yahohoteye abo bose biboneka ko badashigikiye icyumviro cy'uko President Joseph Kabila yorenza ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro. Mu gihugu cya Libya, ubugi bitero by'indege z'ingwano bibandanya bishobora kuba ari intango y'ishaka rikomeye cyane ryo kugwanya umugwi w'abihebyi ya leta ya Kisilamu umaze imisi ugerageza gufata icyicaro mu karere ka Afurika y'Uburaruko. Umutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashimye kwivuga izina, yabwiye Ijwi rya Amerika ko inteko z'abasirikare bakomeye bo muri Amerika nabo nyene bari muri ako karere gufasha muri ico gikorwa. Ibihugu vy'Ubwongereza, Ubufaransa hamwe n'Ubutaliyano biramaze navyo nyene gufasha Libya muri iyo ntambara. Ubutegetsi bw'igihugu c'Ubudagi bwafashe umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi wa Leta ya Kisilamu yagirwa kuba yaragize uruhara mu mudurugararo wabaye mu rukino rwo gutanguza inkino z'umupira w'amaguru. Abategetsi bo mu karere k'ubuseruko bavuga ko uwo mugabo yafashwe ku munsi wa gatanu, ariko ko atankuru zihagije bafise zerekeye iby'uwo mudugararo wari wateguwe. Uwo mugabo aturuka muri Siriya akaba ari impunzi. Donald Trump, umukandida w'abarepublikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaneguye yivuye inyuma abanywanyi bo mu mugambwe wiwe bavuga ko batamushikiye. Abo nabo ni nk'umukenguza amateka wa leta ya Maine Susan Collins n'abandi bategetsi batari bake baturuka mu mugambwe w'abarepublikani bahoze bakora mu by'umutekano no mu bijyanye n'imigenderanire n'ayandi makungu. Ni nyuma yaho hasohokeye kandi ibiharuro vyerekana ko umukandida w'abademokrate Hillary Clinton atera z'imbere cyane ya Donald Trump. Ibiharuro byasohotse ni bice 51% vya Hillary Clinton kuri 41% vya Donald Trump.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe nanje Aloyse Bigirimana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.